Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho imyaka itatu irumanye abigeme b'abanyenigeria 276 banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram ku ishure riri mu buraruko bw'igihugu mu gisagara cya Chibok. Bamwe muri abo bigeme baratorotse, abandi bararekugwa biciye mu biganiro, yamara benshi muri bo akaba atawuzi irengero ryabo. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria avuga ko ibiganiro byo kubohoza abo bigeme bikibandanya, yamara ababyeyi n'abaharanirire kugwa ryabo bakavuga ko leta ataco yabamariye. Muri indwi umugwi Bring Back Our Girls uharanira irekugwa ryabo bigeme waragize imyerekano ku mugwa mukuru wa Nigeria i Abuja. Uwo mugwi wibutse igihugu ko abo bana b'ikiboke bataratogwa gushika ubu. Leta z'Ubumwe za Amerika yarungitse abasirikare bayo i Mogadisho muri Somalia mu ntumbero yo kwigisha no gufasha abasirikare ba Somalia, hamwe n'Inteko z'Ubumwe bwa Afrika bari mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko itariki zibiri z'uku kwezi kwa kane Amerika yarungitse abasirikare baba 20 bari basabwe na leta ya Somalia. Mu ndwi iheze, Perezida Muhammadu Buhari Muhammad yari yateye akamo abagwanyi ba Al-Shabab ko boba bashize hasi ibigwanisho mu kiringo cy'iminsi 60. Inyuma yaho abo bagwanyi bakaba baciye bakora igitero cyahitanye abantu 15 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Amerika. Abasirikare barungitswe na Amerika babaye aba mbere bagiye muri Somalia kuva mu 1994, igihe Amerika ivuye mu gikorwa cya ONU mu ntambara yari yugarije icyo gihugu yahitanye abasirikare 18 ba Amerika. Igisirikare cya Korea ya Ruguru cishuye kuri uyu wa gatanu ku bimaze iminsi bishikirizwa na Perezida Donald Trump wa Amerika ku bijyanye n'ibitero bya misile nucléaire icyo gihugu gitera. Ni mu gihe kandi bivugwa ko hariko hategurwa ikindi gitero gishobora kuba umwanya wari wose. Umuvugizi mu gisirikare cya Korea ya Ruguru hativuze izina yavuze ko icyo batekanya gusubiza Amerika gikomeye cyane, kandi ko bazokoresha ingufu zituma batabandanya. Iryo tangazo ribandanya kandi rivuga ko Amerika ikwiye gufata umwanya igatora inyishi kwiriye icanye n'ikibazo gihari. Iryo tangazo ryasohotse inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump wa Amerika yishuye ku nkuru zijyanye n'uko Korea ya Ruguru ishobora guturitsa ibigwanisho kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kwigina isabukuru ry'amavuko ry'uwashinze Korea ya Ruguru Kim Il-sung. Perezida Trump akaba kandi yaratangaje ko Korea ya Ruguru iteye ingorane, yamara kwiyo ngorane izotorega umuti. I Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya hatanguye ibiganiro byo kugarukana umutekano n'umwumvikano muri Afghanistani kuri uyu wa gatanu. Ivyo biganiro bibaye ku ncuro ya gatatu bikurikiye ivyari vyabaye mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Ibihugu 11 nivyo vyitabiriye ivyo biganiro, harimo Afghanistani, Ubushinwa, Irani, Pakistani n'Ubuhindi. Leta z'Ubumwe za Amerika yari yatumiwe yamara ntiyitabiriye ivyo ubwo butumire. Ivuga ko itamenyeshejwe ibiza kuvugirwa muri ivyo biganiro kandi ko intumbero yavyo idasobanutse neza. Imigambi ya Amerika n'Uburusiya ku bijyanye n'imigenderanire n'ayandi makungu itera itosekara ni mu gihe Amerika itumva kumwe n'Uburusiya ku vyerekeye intambara iri muri Siriya. Abahinga mu vya politike bakavuga ko ivyo bihugu ko ari bibiri bikwiye kuja hamwe bikumvikana ku biganiro bishika ku mahoro muri ivyo bihugu. Yamara bamwe bavuga ko ugukorana kwa Amerika n'Uburusiya kutazokoroha. Tubibutse ko ku munsi wa kane Amerika yateye bombe ya mbere nini kunywa kwa y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu iri mu ntara ya Nangarhar mu buseruko bwa Afghanistan. Leta ya Afghanistan ikaba yatangaje ko iyo bombe yahitanye 36 mu barongozi ba leta ya Kiisilamu. Muri Siria abanyagihugu hamwe n'abagwanyi bari mu bisagara bine bisinzikajwe n'intambara batanguye guhungishwa nk'uko amasezerano ari hagati y'abagwanyi na leta bivuga. Kuri wa gatanu imiduga yo mu bwoko bwa bus itari mike yiriwe irahungisha abanyagihugu baba mu bisagara bya Madei na Zabadani bibiwamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi hafi y'igisagara cha Damasiko. Ni mu gihe abaharugwa mu bihumbi baba mu gisagara bya Fuana Kafraya bicuditse na leta batekanya nabo kujyanwa mu gisagara cha Aleppo kiri mu minwe ya leta. Ayo masezerano atekanya ko himugwa abantu barenga ibihumbi 30. Naye igihugu cha Turukiya catangaje ko gishobora gusubiramo canke kigafuta amasezerano gifitaniye n'ishirahamwe rya Buraya kubijanye n'abimukira ari hamwe kitaronse inyishu ishimishije kuvyerekeye impapuro z'ingenzi ku banyagihugu bacu. Ibyo byashikijwe n'umukuru mu makuru n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Turukiya n'ayandi makungu Mevlut Cavusoglu kuri uyu wa gatanu. Cavusoglu yatangaje kandi ko Turukiya tangorane n'imwe ifitaniye n'Uburusiya muri kino gihe kandi kwiterekanya gukomeza imigenderanire ibyo bihugu bifitaniye ari hamwe habonetse umuti w'ibibazo bya politike biri muri Siriya. Ni nyuma yaho habereye igitero cy'ibyuka by'ubumara cyahitanye abanyagihugu ijana mu ntara ya Idlibi mu irimwe abatavuga rumwe na leta.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubureka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika kugushigikira bamugariye ku rugamba mu bijanye no kwivuza nti kwa makoroshe. Akarorero ibihugu nk'u Bufaransa byagiye biragirike na ry'uburyo mu gufasha bamugariye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi kaba inkurikizi y'ukudashinga ibigo byiharije bibamwe bamugariye ku rugamba kugira ngo bashobore gufashwa bari hamwe nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare ku isi kwa Rouge. Muri rusangi ukwitanga kwa mashirame nka kwa Rouge na Seiser ningira kamaro mu kuvura bamugariye ku rugamba. Muri imyaka 20 heze ukubavura kwarashizwe imbere ku buryo bw'uko mu gihugu cyadutsemo intureka ahashika byihuta nk'uko tubisanga mu cegeranyo cha Seiser cyo mu mwaka w'2006. Muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho haminjane z'urutavana ko abamugariye ku rugamba ntibitaweho bikwiye bijanye no kubavuza. Imvo nyamukuru nuko mareta yaho uburyo bwisha bushira mu migambi teze imbere abanyagihugu. Kubyivyo PNUD ishiramwe rya onugita y'iterambere ku isi rihanura kubisata bijanye no kuvuza abagira ingorane z'amagara mu ntureka batosigwa inyuma. Ukudakurikirana hakiri kare abamugariye ku rugamba kurashobora gutuma basinzikara. Atwovuga nko gufatwa n'indwara ya kanseri itewe n'ibikomere hamwe n'izindi ngorane zishobora kwaduka bitewe navyo nk'uko umuryango utabara imbabare kwa Rouge ubimenyesha. Icobaye ciza nuko bokwegerezwa ibitaro n'amavuriro bibavura ku buntu nk'uko umuryango ubandanya ubihanura. Ibura ry'abaganga bakaruhariwe mu gukora abamugariye ku rugamba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ni inzitizi yo kubavura amazi atararenga inkombe. Aho ni mu gihe ibyo bihugu birinda kwikora kubavuye mu bihugu biteye imbere kandi ntibashike mu gihe cha hafi. Ivyo kandi biratuma gutuma amahera menshi asohoka kugira ngo bakore ico gikorwa borohewe nkuko inkuru dukura mu gihugu kibanyi ca Congo zivyemeza nkuko muvyumva mu kiganiro kiracu no munsi turabiramwe ibijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba kuri micro ijwi ni rya Raissa Liliane inamahoro Chachu nyezina. Tega matkifiyo mviro vijugu warukaru tandu kanye. Gwo mriko mwine nyanzalak ili munara ya Makamba. Kuni mikroijgu ya Amerika. Rutugiru kwa wamu gariye kurugamba wakuita abgaho. Mubijanye no kuvugwa. Kugira baguma na magara meza. Ruganira na mugenza anje. Alan Eve. Irangunda.
Kubera bamugariye ku rugamba rw'igihugu niba bo barabarundi cyangwa mu kindi gihugu leta y'icyo gihugu iba ibona yuko nta buryo bafise bwo ngamikoro bafise kugira baronke iyo miti yo kwiba leta yoraba uburyo yegereza abo bantu hanyuma nabo bakavugwa nk'abandi
kugira ngo abo bantu bamugariye ku rugamba bashobe kwivuza barashobora gushinga nk'amashira hamwe bakavuga ati abantu bafise ingorane bakabashira hamwe bakabumviriza bakumbizi bazo bafise bakabakorera nyene bakabavuza bamarabikene
choko kwa chambere leta yo bavurira ku buntu atamafaranga yo bakora baba mugariye ku ruga
leta yo raba ikabororeza mu kwivuza kuko baba mugariye ku bikorwa by'iterambere by'igihugu
ico miryango iyo bafasha kazabafasha mu kubakurikirana mu buzima kugira ngo nabo magara yabo abayoro haba no kubajana kwa muganga
jimu nako leta niyo ya mbere ishobora kubafasha kumbure n'imiryango yabo ya hafi ikongera igafasha kugira ngo ntibihebure bashigikiwe
leta yibibatereranye bocabona yuko umenga ntibacyitaweho ugasanga babereye ingorane murakoze
nibaza mu gukurikirana ubuzima bariko barabamo ndetse n'amashira hamwe ataharanira agateka kazi na muntu agaheza akaza araraba ubuzima abo bantu bamugariye ku rugamba babayemo
icambere cokogwa nuko abo bantu bobegeraniriza hamwe bakabona kubakurikirana neza abo bishoboka ko babavuza no hanze y'igihugu bagashobora kubavuza
zimwe zofasha mareta arimo abamugariye ku rugamba koroherwa kubakurikirana kubavuza atwovuga nko kubaronsa uburenganzira bwo kwitura ibitaro vya leta igihe cyose nguma zibavyutse ingingo mwene izo zatumye mu gihugu c'ubufaransa bakira ningoga nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ugwego rw'igihugu rurabiterambere n'imibano co mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajani 994 abasinzikaye kurusha abandi boshigwa kwabo kugira bakurikiranwe by'umwihariko nk'uko Seyiser ribihanura vyongeye ruseha baniha zoshigwa mu bigo vyegeranirijwemwo abamugariye ku rugamba ivyo vyofasha kubunguruza mu bitaro no mu mavuriro mu gihe baba batararonka inguvu z'ugutambuka nk'uko bihanurwa na Croix Rouge ishiramwe ritabara imbabare kugira twumve neza ibijanye no gushigikira abahoze ku rugamba mu bijanye no kuvuzwa mugenzanje Alain Ivira nkunda adushikiriza itohoza yagiriye muri site muyogo irimwe abamugariye ku rugamba mu ntara ya Makamba
ukudasuzumwa kenshi n'abaganga mu kuvugwa kwagiye kurahinduka buhoro buhoro Jean Ndayizeye umwe mu bamugariye ku rugamba ni kwabibona
izo kuvuzwa byasubiye nyuma ko kare baradukurikirana mu bwabo bumbono menga bisa n'ivyahagatse nti bakituvutse bise nkibona ko bahara baza kare batugenda bakatuzana mu mutima bwabo ntaza kutuvura kana tudusanze dufise ingwara zitandukanye twama ku miti kubera ibintu by'imitsi yacu.
Bamwe mu bamugare ku rugamba ibikomere vyabo babimaranye imyaka irenga 10 bitarakira, ukubora no kuvamo amashira nivyo vyibonekeza mu gikomere co kukuguru kw'iburyo kwa Jean Ndayizeye afise imyaka 35. Ugusabwa uburyo bwo kwivuza mu bitaro ni ntandaro yo kudasubira kuronswa umuti wo kuvura ibikomere n'izindi ngwara zinyuranye bafise. Ribere Bagorikunda afatira ku ngwara y'intandara afise idasi iba kumufata kuko imiti atakiyironka ku bwa mikoro make kera yayironswa ku buntu.
Jewe narashwe mu mutwe nkama afata imiti intandara, umva rero ubu iyo miti itukiyironka. Yagiye kwivuza kuri hopitali Makamba bayandikira imiti 60,000 sinaguze yose. Rero kubona ingwane bizananye muri ubwo buryo ubu ngeze kuri indi etape kuko ndarembye cyane.
Kugorogwa amaguru bimwe bita kinesiterapi kwabamugariye ku rugamba baba muri ico kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara Makamba vyarahagaze. Ukwamana ububabare bwo mu mitsi ni nkurikizi nkuko bivugwa na Jean Ndayizeye.
Ndabingire na mugaye nkumva amatorero ahubwo kurukwacitse kintu cyo kwipfuza biratugora kuri misango turayamana amatorero turayamana turamerewe nawe cyane kuko amatorero ngara turembeje.
Uko abamugariye ku rugamba bo muri site Muyogo bafashwe mu bijanye no kuvuzwa ni kubashimisha. Adrien Ndikumana afatira kukujuragirika yamamwo bivuye ku ijisho ryiwe ryamugaye.
Birambabaza cyane gose kuburyo mbona ingene tuvuzwa bidashemeye. Ajewe naheruka kuza kwipimisha kuko irijisho ubona iri ni protege mu mutwe nce mbabara cyane bifatikanye n'irijisho. Barampimye banyandikira amarore 05 na 07 cambura uburyo bwo kuyagura ngaca numva umenga yuko rizohava ari na tabagara gose.
Agahinda kavanze n'ubwoba nibindi kandi biranga bamugare ku rugamba baba muri site Muyogo. Ivyo bikava hani niko biboneka ko igihe kibaye kinini ivyo kuvuzwa vyarahagaze. Ibintu biruko mu gihe ubumuga bafise butabemerera kwisumamo mu kurondera ubuzi bwo bafasha kuronka uburyo. Amakenga yuko abamugariye ku rugamba bashobora gufatwa n'ingwara zivyaduka bivuye ku bikomere basanganywe igihe kirekire bitavugwa ni yose. Twumvirize Clement Nahigombeye.
Birimo ubucafu cyabashika mu mitima hamadupfe
nkawo horugira ubwo akusha kwandura nk'ingwara kanseri
neza cyane. Ndamaze no kuvyicura none biguma bidakira nkataka inseruka ko nibarabe uwiguze igihugu nyene akacigura.
Ni ngombwa ko ikigo cy'abamugariye ku rugamba cy'Imuyogo mu ntara ya Makamba kironswa ibyangombwa bikwiye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abakibamwo. Aho twovuga nko guhabwa amazi meza hamwe no kwegerezwa ubuzu bwa subwumwe. Naho abamugariye ku rugamba badasiba gusaba ko buvuzwa neza akamo kabo ntikumvigwa. Uko niko Adrien Ntawukira Umwasi aserukira abamugariye ku rugamba bo muri site Muyogo avuga.
Amezi 3 araheze ta muganga numwe tubonanye nkuserukira abamugaye ku rugamba twashikirije Direction General d'Ancien Combat baratwizeza mugabo biherera mu ambiance.
Kuronswa udukarata two kwivuriza ko ku ngwara zose kubamugare ku rugamba nakamo gategwa ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba.
Abahoze ku rugamba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe ntibitabwaho bikwiye. Akarorero ni mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho 2000 by'abasubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka w'2011 bagumanye imyidogo ifatiye ko bahebwe mu byo kuvugwa. Ariko rero ukwitura ubushikiranganje bakukira kwarafashije koroherezwa. Inkuru dukura muri ico gihugu zivuga ko amategeko abaho uburenganzira bwo kuvugwa yaciye ashingwa. Icibonekeza nuko ingingo zo kuvura bamugariye ku rugamba zagiye ziravanwaho bivanye naho bageze mu bukomezi atofatira nko kuba bageze ku ntambwe yo kwibeshaho biciye mu migambi mito mito bamaze gukira nkuko byabaye mu gihugu cyo Bufaransa ukwigisha imyuga itandukanye kuba mugariye ku rugamba ko baremesha mbere kukanabateza imbere ivyo byo bafasha kutama bazerinze nkuko PNUD ishami rya ONU gita iterambere ku isi rihanura amareta atandukanye duhakanya mugenzanje Alain Ivirankunda adushikiriza ikiyago agirana na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni ukuri
buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije
waramuse
twasanze muri iyi site babamo ya Muyogo ntamazi mafise meza
nyishu dufise tubana uko tubabwiye yuko tuwagize imana ishira muri gidezo ikwajaje kwagura imihora ijanye n'amazi mu ntasho ya Makamba kugira ngo amazi ashobore kugwira ashobore gushika mu makariti atandukanye twibwira inguvu nyinshi cyane kugira ngo nabo muri abo bazoronka amazi nabo bashobore kuronka nabo nyine amazi meza
hariho kandi n'ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe buguma bwuzura
tugiye kuraba nyine tudodora hejuru kuko ni igikorwa gisaba inguvu nyinshi cyane ndetse gisaba uburyo bw'ishyane
ariko bakidoga yuko bataronka itunu tujyanye n'imboga bivuye kuko badafise aho barima
ibyo tugiye kuje inama nabo dusanzwe dukorana mu ntara haba mu jyanye n'ubworozi ndetse nabandi ba dufashanya kurongo ni ntara kuri aturabe yuko dushora kuronka ahantu twobahereza kugira bashobore kurima zaba itomate ya mashu zaba intore cyangwa irengarenga kugira ngo nabo nyene bashobore kumva nk'abe n'igihugu twebwe ihangiro dufise nuko wafise icyafise yo za kumukutwunganira kudufata mu gongo
bamugare ku rugamba ubaha impanuro zihe
Imanuro tubahereza nuko batokwiyebura bamenye yuko turi kumwe nabo nukugira ngo tubereke yuko arabacu ari inshuti arabagenzi arababanyi ntibihebure bamenye yuko turi kumwe kandi mu bene gihugu mu ntara ya Makamba dusanzwe turongoye nabo nyene barimo
Gadi ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki
ndabashimiye nawe benshi amakuru
Nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mukumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya Ubu murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro ariko tuyaga kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba gwaruka muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu akanika akajyo kanyu ko kumubaza ibibazazaniye kubijanye no gushigikira bamugariye ku rugamba tugeze ku gace mbaza ndakwishura
Muganga none ko bikunda gushika kenshi ugasanga abamugariye ku rugamba bashitse aho mukorera ugasanga nimubakiriye neza bera batafisa amahera yo kubariya hoho ntacho muhindura
ngaho rero nukuraba uwo muntu yari mugariye ku rugamba yarafise ikintu kimuranga cerekana yuko yari umusoda ku mategeko umusoda wese aravugwa aho umusoda wese agwaye bamwakira bamufasha gushikaho bageza bikenewe yuko aja hanze bonyine baraheza bakabitunganya nk'iyo bishitse nukuraba mbega vyagenze gute hama bagaheza akitura ubushikira nganje bwiwe kugira bamutunganyirize
mbaza ndakwishura
abantu bamugariye ku rugamba ndabona ko bababaye cyane hariho bavunitse hariho abavunitse amaguru amaboko abasiserejwe cyane ho bavugwe neza mu kiringo gitonya hoho mubafashe iki kugira ngo bavugwe neza
nivyo yuko bafise ibikomere bitari bike ariko bituye kwa muganga barabakira bakabakurikirana baramuvura bakamusubiza mu buzima bwiwe bwa misi yose babonye ko yoba yakize neza atankurikize nimwe y'ivyo bikomere vyiwe ihari canke iyo babonye ko hari ibintu bidashoboka bagaheza akamutegura akamuha n'ibikenewe kugira asubire mu buzima bwiwe
Afrika. Nubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye siguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Ko bishika ugasanga umuntu yamugariye ku rugamba yacitse nk'amaguru. Hanyuma bakamuha agakinga agenderamo. Iyo bishitseyo kajya agakinga agenderamo kagasaza. Agarutse kwivuza muramuronkera kandi gakinga agenderamo.
Araheza kitura kirya kigo citiriwe abamugariye ku rugamba agaheza akeshikiriza ikibazo ciwe hama nabo ku gwego go hejuru bakavyiga bakabona ko bibereye yuko agakinga karonka baraheza bakakamuronse.
Mbaza ndakwishura.
Nkiyo umuntu yamugariye ku rugamba kwero usanga keshi atamikoro bafise cyogira ngo yivuze mumufashike.
Imigambi yo kubafasha yoyo irakenewe. Irakenewe kandi bakabafasha gushika babona yuko bishoboye ku rugero rwabo. Cyane cyane ukubaho kwivuza babeho neza.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Yumukenyuzi bishitse kaba yamugariye ku rugamba mbega iyo yibungenze ntangorane bishika gahura nazo.
Umukenyezi wese aba yivungenze ari umukenyezi afise amagara makeye. Iyo yaba yaramugariye ku rugamba imba nyiwe ikwiye gukurikiranirwa hafi na hafi.
Mbaza ndakwishura.
Bega ko uzu umuntu yamugariye ku rugamba byavuye ko ku masoro ku magrenade cyo babishika amagara yiwe agakurikiranwa n'iki mu gihe yabaye yasubirwe mu buzima busanzwe.
Ego cyane ashobora kugira ingorane z'ukubaho ibintu nkenerwa byo mu buzima bwe bwose kuko ushobora gusanga yacitse amaguru abiri yose canke yacitse amaboko canke yarahamutse. Iyo bamusubije mu buzima rero bwa misi yose bakwiye kumukurikirana bakiha ikiriwe ngo bakavuga ati abantu bamugariye ku rugamba tubasubije mu buzima bwa misi yose turabahaye ikiringo cy'amezi atandatu canke umwaka cukuba kurikirana hafi na hafi kugira by'ukuri baheze babarekure bimenye mu buzima bwabo.
Mbaza ndakwishura.
Abantu baba baragwaniye igihugu ntangaruka mbi musanga zarabonetse umujanye nk'ingora zo mu mutwe n'izindi
ntizobura kuko bahabonera byinshi. Ingaruka zo mu mutwe zirakunda gushikira abagiye ku rugamba kandi n'ibyo babarimo ni ibintu bidasanzwe ku muntu wari we wese. Rero nico gituma burya iyo bavuye ku rugamba bakwiye kumvirizwa bakabuba hafi cyane rwose.
Muganga Munyana Anita kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara taduhanura kubungabunga amagara yacu. Banywanyi bacu umukenyezi atashatse kwivuga izina aba mu ntara ya Cibitoke akaba yanditse avuga ati nashaka mu mpanure jewe umugabo wanje asenga mu idini ry'abakizwa none jewe naramubwiye ngo tuvyara abana batarenga bane yaranse kandi ndabona ko ibintu biriko birangora kuko ubungeze ku bana batandatu none nkora ikiga yemwe ko yambwiye ko ngiye ku buryo bwo kubyara ku rugero azoca nyirukana. Muganga Munyana dufashiriza uyu mukenyezi.
Ndakura mukije mukenyezi uva mu ntara ya Cibitoki kugira umuntu aje ku buryo bwo gutandukanya ibyaro ni byiza kandi birabereye yuko baba babiyanze n'umugabo wiwe no guhanura ukegera y'amashirahamwe yitaho gutanga uburyo bwo gutandukanya ibyaro ukaba shikiriza ico kibazo cawe mu gatoro uburyo hamwe ukuntu wowe kwegera umugabo wawe mbere babigufashijemwo bikenewe kugira tahure ko ibyaro nyinshi ziragusinzikariza nawe ubuzima hama zigasinzikaza n'ibibondo byabo na cancana iyo ukora babyara ari ntahekana.
Sasa, ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba shimiye mugenzi wacu Alain Ivirankunda yamfashije kwegeranya amajwi mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nasize inyuma Diane Ndonse yaragihagarariye akongera akagitunganya ikiganiro kira naho ubutaha